Murakumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza mwiriwe nanone muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. Turi no kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi FM 94.9 na FM 95 n'ibice bibiri.
Nabaje bava mu gihugu cha Kongo, ntidukekeranya bwa mbere duhana bubiye n'igihugu cha Kongo agacaca urukoko. Uvuga ko abasoma barohera kunyegeza, n'icyo gituma duteza kuguma turi maso.
Uyu ni Ndayisaba Leopold, musitanteri wa Gihanga nyuma y'igitero cyaraye kibaye muri komini ye. Ni mu makuru.
Abakizi ba nabi bambaye impuzu za gisirikare n'izindi zisanzwe bitwaje ibigwanisho.
Uyu rero ni mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka, yari yihuse ntamuhaye ijambo. Ni ku gitero cy'abantu bitwaje imbunda cyaraye kibaye muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza. Leta ivuga yuko abo bateye baturukaga mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ko abashinzwe umutekano bishemo bane. Evariste, umwanya ni wawe.
Abagizi ba nabi bambaye impuzu za gisirikare n'izindi zisanzwe bitwaje ibigwanisho bicira umuriro nibo bateye igihe cy'isaha zibiri z'ijoro zirenga kuri uno wa gatanu mu gisagara cya gatandatu muri komine Gihanga. Ibyo byemezwa na bamwe mu banyagihugu bo ku ibara rya gatatu bababonye. Abo bateye ngaho mu gisagara cya gatandatu cya Gihanga basahuye mu mabutike atatu ibidandazwa ahanini bigizwe n'ibifungurwa hamwe n'amafaranga atazwi igitigiri. Abasahuwe urukomba amazi bavuga ko abo bateye baciye bategeka abagabo bane kwikorera ibyo bari bivye bagenda bajanye bagana ishamba cimeza rya Rukoko. Ibyo byemezwa n'umwe muri abo bagabo yashoboye kubacika igihe barasana n'abajejwe umutekano bariko barakizura.
Barinjiye basanga mu butike baca baranyaka amahera na dandaje cyo baransohora hanze barambo baca banyikoreza ibido y'amavuta baca baramanukana mu Rukoko. Nabona menye harimo bambaye impuzu z'igisoda, abandi bari bambaye gisidi arasinko. Abasoda baraturashe ku ikaburimbo jewe nca ndabapfamo ndiruka.
Abanyagihugu bo mu kigwati cya gatandatu cya Gihanga basaba ko bajejwe umutekano bokongerezwa kugira bateshe ibitero by'abitwaje ibigwanisho biba buri gihe.
Nane mu gihe bagera mu Rukoko n'abajejwe umutekano giye kubabwira ko bakubwira ko ari abasuma n'abasuma nyine babinjiye nta kuko ndi ntamigwi y'abagwanyi hari. Icyo dusaba, abanyagihugu nuko gusaba batwongereza abacungera umutekano bakwiye kugira ngo bahashe ibyo abo basuma nta kindi twosaba.
Musitanteri wa komine Gihanga avuga ko adashobora kuboneka abajejwe umutekano bocungera kuri buri rugo. Leopold Ndayisaba ahamagarira abanyagihugu kwirarira bagahanahana amakuru hakiri kare igihe babonye abantu babateye amakenga.
Nk'ababikoze jo nijoro nabaje bava mu gihugu cya Kongo, ntidukekeranya kubera yuko murazi yuko muri Kongo hasanzwe hariyo ubugwi bw'abasuma, ubugwi bw'abambuzi bananiwe no gukoresha amaboko yabo. Abo rero niyo bava, kandi murazi yuko komine ya Gihanga ku by'ukuri n'ahantu dusaba ko abanyagihugu baguma barikanuye cyane, kuko ubwa mbere duhana bubiye n'igihugu cya Kongo hagacaca urukoko. Ni ukuvuga ko abasuma barohera kunyegeza, n'icyo gituma duteza kuguma turi maso, kandi bakaba bazi yuko ngaho iwacu hasanzwe hamera mu gihe akavura kaguye neza. Murumva yuko baca bashaka kuza kurya ibyo batabiriye kuwe, n'icyo gituma tureza kuguma turi kanuye. Kandi ku by'ukuri tukugeza ubu turashimira abanyagihugu ukuntu babyifatamo ku by'umutekano. Baramenye, barazi iyo bavuye, barabona yuko atamutekano nta kindi kintu gishoboka.
Amasasu menshi yararumvikana mu ishamba cimeza rya Rukoko gushika mu gitondo cy'uno wa gatandatu yaraye gukurikirana abo bagizi ba nabi bariko bagerageza gusubira mu gihugu kibanye cya Kongo iyo bari baje bava, nk'uko bivugwa n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye. Amenyesha ko bane muri abo basuma bari bitwaje ibigwanisho bishwe n'abajejwe umutekano. Abantu batatu kuri bane bari banyurujwe baza babonetse, harimwo umwe yakomeretse cyane, umwe akaba atawuzi irengero ryiwe. Nk'uko mu miryango y'abo bantu babwiye Ijwi rya Amerika, mwamenya ko mu ijoro ryo kuri uyu wa kane rishira uba gatanu umuntu umwe yishwe, uwundi arakomereka cyane bakubiswa amahiri n'abungere b'inka ku mutumba wa Rugunga muri komine Gihanga nyene. Amakuru ava mu bajejwe intwaro n'umutekano avuga ko barabasuma bariko bagerageza kwiba inka Igihanga mu ntara ya Bubanza. Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Abatwara rwipakurura amakamyo ya beni mu ntara ya Gitega baherutse gufata icyemezo cyo kuzamura ibiciro ku mabuye, umucanga na gravier. Umunyamakuru wacu Fidel Antoine Sabimana aratubwira impamvu yabyo muri inkuru.
Abagendesha imiduga y'amabeni bavuga ko badugije kuberaho bakuri ivyo bikoresho vyo kubaka vyaduze cyo kimwe n'amatagisi yaduze. Jean Paul Ndwayezu, umukuru w'unani rw'abashoferi bagendesha imiduga y'amabeni mu ntara ya Gitega, aratanga isiguro.
Yego, ivyo bintu suguvuga ngo no guhagarika kazi cyangwa ngo nimigumuko twobatse ruko turagira. No kuvuga ku ibeni y'amabuye yahora ku 60 twashizeko 10,000 kuberako bivanye naho tugurira amabuye. Hariho nk'amabuye usanga gugwa 30,000. Abasanga wewe urakoze ugasanga ukoreye amabuye. Mwene imodokari wahagira cyangwa ihuje kunywesha amafaranga y'imodokari ntweze ngo yaronke. Nico gituma rero atavuga ngo twadugije ibiciro twisunze ukuntu ibikoresho dukoresha amafaranga byo babiriko duharuye nk'ibikoresho twe twakoresha basanzwe babizi namabuye imisenyi amagaravie ivyo onye n'ivyo bintu nyamukuru bya byatumye ibiciro byo kumodokare navyo duharuye ukuntu onye twebwe dokima twasanzwe turi ha nkamvira ni matwa irihijana 15 ubu rero igeze hafi ku 700 no kuvuga yuko ivyo byose ari bintu umuntu ashobora kuraba
abakora akazi ko dandaza amabuye n'imisenyi baratahura icatumye abagendesha amabeni baduze ibiciro. Breze Munezero arongo yishira mu cy'abadandaza imisenyi n'amabuye mu ntara ya Gitega.
Ivyo bavuga birumvikana pipine bayigura 2,800 bigeze ku 170 bintuza kubaza kwiduka mu mwaka wahera. Hanyuma igira kabiri segere maze kureviza zari kubumba 350 ubuzigeze ku 170. Ipisto zari ku 500 ubuzigeze ku 750. Acumva cyangwa biduka ko umva bakubwira ngo idolare ngo tugenda kunuka badugije ngo bagibadu shamiza za kureviza nazanye zari ku 800 ubuzire kuri 550. Uracumva cyo bavuga hama aha ku misozi amabuye yaragubwe 10,000 ngubu baradugije ari ku 30,000. Uracumva mugwe kuri araba ntatwe turabafurunisa ari kuri ja gufurunisa ahantu ukavuga ati imodoka iza kumwe iritiro 10 nta 2,200 nabi nzahugura nibuye 30,000 mwe ni modoka nayo kuyo tuburo adasigaye 20,000 umva akazi kazoko.
Twavuye tuja hitwa ku rutonde muri komine ya Gitega bimba mabuye ari naho bamene ligaravie turavugana nabimba yo mabuye. Abo bimba mabuye bavuga ko bagiye kududza kubera abashoferi b'amabeni badugije ibiciro, ariko kandi bavuga ko atari bwaduze amahera bahora bagurisha. Niyo mukiza William ari muri abo bimba mabuye twamusanze ku kivi ariko arapakira amabeni
kwe twagira kubona raturiye buri vire ho nabone byagenze nkuko nyene ubu twatashatisha ku 30 kwera ibintu byo byaraduze kiro cyo uvuga igeze gucatana kiro cyo mukeri kigeze kuri 3 rero uvyumva gute no byaraduze no kwitudeza kuduza ikaravie twatugurisha 25 twatashatisha kuri 3 kubera nabo bumuduga ariho bagenda ahantu kure wasanga siporo yabo ari kure kugira nabo baracyo baronka ico gitoro cyabo rero twose urumva nane ko cyabwa ngo gitoro cyaraduze urumva ni hatari
umva badukije na muterezo tu
tereza kuduze rero ahubwo muragitse neza kuzin kugira ngo ko mujindo rero ni cyiza cyane hasa iwacu no tumaza gusaba umuntu nyene twere na kandi kazi dukora nakagende takani dukora nakanyene.
Yohani buri kukiye akora kazi ko kumena amabuye ava mu igaravie ati byari ngombwa ko tuduze ibiciro.
Kuduza byari bikenewe. Bizano kwera bikoye no guhona ibintu byageze yari kwe kujya nk'uri 3-5. Kwera ibintu urabona biguma bihindagurika. Dukora kazi nka kanyene nta kandi dufise.
Jean Paul Ndwayezu, umukuru w'unani rw'abashoferi bagendesha imiduga y'amabeni mu ntara ya Gitega, asaba bari kubarubaka amazu kubatahura. Ku ruhande rw'abari kubarubaka amazu hirya no hino mu gisagara cya Gitega, bavuga ko bigiye kubagora kubandanya amashanti batanguye kuko badugirijwe ko batari biteguye. Gitega, Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Nk'uko mubiza abanyeshuri ba kaminuza ya leta y'u Burundi bahagaritse amasomo, iyi nkuru twayibagejejeho mureke Eloge Wilika neza adusubiriremo uko batangiye iyi myigaragambyo yabo.
Mu bigo vya kaminuza y'Uburundi muri Rohero ku Mutangana Kamenge aho twahaca twahasanze abanyeshuri bake cyane abo twabonye batubwiye ko bari baje gukora ibibazo byari bisanzwe biri ku ntonde. Abenshi mu bari baje gukora izo bibazo naho myaka ya gatatu bita bac 3 mu Gifaransa. Tuvuganye bamwe muri bo batubwiye ko bashigikiye ihagarikwa ry'ivyigwa ryasabwe n'abanyeshuri baserukira abandi abo bita abaderege. Nabajije umwe muri abo baserukira abandi igihe biteguriye guhagarika egeregere barimwo.
Egeregere yacu izohagarara aruko
turose inyishuri duhumuriza nkuko twabisavye
muvuze inyishuri bahumuriza mu mushatse kuvuga iki
kwasavye nyane cyo hera mukuru w'igihugu ko yosubiza inyuma ingingo yasubiramo gutangwa gushyirasha kwa gafashanyo ka horaga habwa umunyeshuri ka kaminuza y'u Burundi bakagahindura ingurane ingingo rero kubera tuyaje giturumbuka nyuma ituganirije ngo umuntu yitegure cyane ngo ababyeyi babategure iyo rero kugyango tuyakire yaragoye cyo bituma twamusavye terabe yosubiza inyuma ibangirize ahubwo hatangura ibiganiro gushasha ayumvise abatarayumva igaragara yuko hatari bwanagere naho abataritubwiye ntari bwanagere k'icyo kintu kitwa ingurana kiza turavye Burundi aho buri
bane mu banyeshuri baserukira abandi bari mu cyegera cy'utwara urwego rw'abaderege n'ubahoza twara abanyeshuri bose ubu barafunzwe igipolisi kibagiriza gutera akajagari mu bigo bya kaminuza iba abanyeshuri bemeza ko bitabaca intege
ntabwo banagato cyuko turaharanira ibintu byumvikana mu Burundi tabije bwemera agatya kazi na muntu nibi nagataya kazi na muntu kituma umuntu yari karahanira agataya kazi na muntu ntabwo baheza ngagire si cyaba ari karakora ari karakora ibintu byemewe n'amategeko
naho byemewe n'amategeko abandi banyeshuri babiri bo mu ishuri ndabigisha NS nabo baherutse gufutwa mu kiringo cy'umwaka n'ubuyobozi bw'iyo kaminuza n'umukuru w'abanyeshuri bose hamwe n'utwara abaderege bagirizwa kuba bakoresheje amanama temewe umwe muri bo yabwijwe ijya Amerika kwinginga itamutangaje
yiteze kanatsinda iyo umaze kuba uri imbere y'abandi hanyuma hakaza ikibazo kiraba iyo ngo rusangi wamabonekeze yuko ushobora kuhura n'indwara zitatu zose rero icyo gihe twebwe tubona kumenya ngo ni ukwibagiza ikibazo kuko muri ibihe turimwo imirimo nyamukuru nk'iyo kwirukana abaserukira abandi ahubwo kwari ukugira ngo barabe ko umuti washobora kuboneka ku kibazo kiba gihari hanyuma bakasubira ku mirimo
imbere yo gusubira ku mirimo izindi ndongozi z'abanyeshuri zivuga ko zizobandanya urugamba zirimo Mwishure ndabigisha NS hari umugwi w'abanyeshure utonda mu mashure hakaba n'indongozi nshasha zabo banyeshure ariko uwo mugwi ntunyura abagenzi babo
hariho abanyeshure abandanye byigwa yego turazi ko bahari mugamije tuvuga nuko akagwi kadashobora guca ivutu twebwe abanyeshure na cyane cyane duharanira inyungu za bose n'akagwi kariho kariho karakoreshwa kugira ngo bagaragaze ko muri kaminuza ndabigisha NS ko bibandaye ariko twebwe icyo tuzi nuko twahagaritse ibikorwa kandi aho tuzosubirayo hose ikibazo cy'ibitore mu muti tuzobandanya aho twatugejeje kuko icyatumye dusohoka n'ubu ntikiratore ku muti
twabajije umuvugizi wa perezida Nkurunziza inyishu umukuru w'igihugu aha abanyeshure Jean Claude Karego Ndenza ko yatubwiye ko yabishuye yabicishije ku barongoye bimwe mu byabo barongoye bavuze byashikirijwe n'umukuru wa kaminuza y'u Burundi ku munsi wa mbere w'iyindwi Gaspard Banyankimbona yasavye abamenyesha makuru mbere kubishikana kure
urazi yuko ibijyanye bishika kure mubwire abarundi n'amakungu ibiriko biraba ngaha muri kaminuza kugira ngo abantu bamenye neza yuko iyi ngingo atanabifuriza abanyeshure ariko ishaka yuko igisata cyanse nyuma superior gitunganywa gushasha kandi hakiga benshi kandi babishoboye
ihagarikwa ry'ivyigwa muri kaminuza y'u Burundi ryakurikijwe kandi mu kigo cy'Izege kiri mu ntara ya Gitega hagati mu gihugu abanyeshure bo mu kigo cy'igihugu cigisha ubuvuzi nabo INSP banditse bagabisha guhagarika ivyigwa kuva ku itariki ya 15 k'ukwezi eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
President Silvestre Ntibantunganya wigeze kuyobora Uburundi asanga umuti muri iki kibazo cya kaminuza ya leta y'u Burundi ari ibiganiro amajwi twayohererejwe na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza
burya gutonga igikorwa neza no kubanza kumviriza abantu bose icyo no hanora rero nuko atanumwe yogira ati reka nze gushira mu nguvu kuko buri iyo hagize umuntu agira ati ngiye guhagarika kwiga ni nguvu washizemwo naho izo nguvu ubona ko ari we zigirira nawe ubwa mbere kuko abatari kariga abandi arashobora kugira ati kadushire mu nguvu dutangure gufata abana nabo ko navyumvise siyo nyisho barashinduka ni mu kirundi bizo guhona zitangurira mu ruhongore twa tugiye kuhona
Kino intamenwa gutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishiramwe Search for Common Ground mu Burundi
Mbega nukuri ntarondeho wose ntabuzi ariko gahiwe niwo pansuka jamu wabanyi kubaza yuko atawo bayayibonye kutuzi yuko yakunda gukurikira izindi
Ega nyene ubiye azimiye ni yahe cye ko mbono mengo tirakwiye
reka
ubwo ni wowe bawihenze mata basubira mu ahubwo urabe neza
zikwira bya gahe ahubwo hagiye ari mu nyene wowe yasuguru twari twafatiye imigambi uyibona he
yampaye nkawe
niyo yatsimiye
ike niyo yatsimiye
irya
none byukuri wewe uyiheruka ryari ubwo ryo bayatsimiriye ku musoza ariko
jewe sinibuka nka neza kuko ejo nagiye kuzicura bwije sinitayeho kuziharura
mbega nyene ubwo kidiyari bihe ubwo aracyajyana mbega ejo nyene yatashe magingo ki
mbega wari kumubona gute ko nawe wari wabaye nkawe
watanguye nawe ari wowe yasubiriye none jewe narimeze gute
ibyo byose iyi nzira tunze impore gwata
utanguye gutukana
yaba uko munyu ariko muduza n'ikivu kuri kose iyo tworonsa aho dukwiza umwimbo
None ariko byo tubanze tubyihoze ukiye tasha borewe gamata hewe hanyuma yatasha borewe ukaba uri kurarondera hanyu ategezwe kuba ari weyigurishije kugira ngo ayo aronka yaboregwamwo
Gidio yaje yicako iyo atabona mushiki wewe ntiyari no gushika hajya ibya hano wewe
hewe none aya mafaranga yose aboregwamwo uyaza ko yakura hehe atari muri uko kwiba nyene
newe hayo nyumwe yakura hehe maze zanire byo byo murabibona urabona
ariko Gidio n'ukuri nderombi Hewe, awa rutunye ngaho mu nzu. Uri kurumbiza ivyo tuvuga.
Nashake yumvirize. Ugiye hari ico tumuhisha wewe ntabona yuko yataye imbere. Jewe mbere, yumvira yuko niyo mpene ariwe yayiye.
Nta kindi nobane naratorataje mpene. Ko umva mwari mumaze kuyifatira imigambi, nobwirwa n'iko mutaye yimagije.
Mane wo tubwira iyo ukura ayo mafaranga wirigura boregwamwo. Nimba atari wewe wayiye.
Ategezwa kuba ari we yayize. Wewe ntubona yuko atana kangutse.
Mbega ivyo mwongira ngakango kuvyo bari biki. Mwebwe wa mutama ndebere ubwo utanguye impene nazo.
Wewe Gidio nagomba ndakubaze umbwize ukuri. Ko atari wewe wazitwirya mpene yazimiye hanyuma ibindi navyo ntangorane turabisubira ngo mu nyuma.
Ahubwo nanje ngiyaneza ko mwayigurishije nkuko mwagurishije amatongo. Kandi muri zeza ko atara yanyu ara yacu.
He? Amatongo yanyu.
None.
Mwakuye hehe. Hewe,
nimubaha
muri bagiye ko ngaha ari mwitongo kwa data.
Sawa, nimubandanye mugurisha ibintu byacu. Mwirira mushikake. Ariko menye ko impera n'imperuka muzobiruka mutazi yo mubikura.
Umbize nakubwire iki cyo cyose wivuga.
Ura kwikera bwo.
Wowe uhigwe gusa, sanga terwe wayigurishije. Naye handi hoho, hewe, ndagufungisha kandi ugaheremwo.
Sugenda biguru ntege namake nomse nufisi byishye kukora
reka sha Francine numva niruhi urazi gukora udashimirwa ko bijyana mu nda
basha naho ntarabibona ngaho ngo mandavyumva ko mukase w'umuntu ari kwikorera umusara
uwo musara uvuga ni mukase w'umuntu inyumvira igihe naha ni mukase wanyu umva ari misara bingana
yo aho nakamuntu erege ari mukase hoho rimwe na rimwe sarakuvugira Nari mukase wanyu hoho sinzi ngene bigenda.
Nuko utazi urya data wacu ndebere nawe ngene ameze. Urya mukecuru yaramwifatiye icyavuze nico nyene.
Yo, ariko bashe byisi biragoye. Jeho ndibuka ingere mwari mumerewe mama wanyu akiriho nkaraba n'ubu. Nukuri n'imyegezwa by'Imana nyene.
Cha Francine. Jewe narabona ko mama tutazomuhorana. Ndaje ingene yadushinisha. Narabona ko kwari kuduseze.
Shaivete ntiwihebure wewe ntiwigushize kumwete aho imana yarakubikiye ubuzima buzoguhoza yo mariye
umve basha Francine uti niga amashuri akize kumwete
none woguma kuri rya ritme ni kuri kose imana itazoyimara uko ikibonde umaze gushika muri kaminuza naho gashaivete uzaho utararonka abagufasha ndavye ukuntu
mbegasha ivyo nyifuriza nzobishikira gute n'umugabo araho
Business zone.
Hey boss.
Oui, c'est moi.
On a mis ce coup de main en haut. Et là, chama gendera en dehors. Ah, tu sais, chama les manières ma cancer,
ouais.
Yo ni jaru cyabuki bona yo umukobwa wo kumusoroye
hajya rero shanta wo buruwiwe ujye bona ramuronse ngaho je hari kintu kimwe tuzopfa kandi nirukane cyangwa ndamubise ibintu byo kugoba izaragiye birambabaza cyane
ha sha uragaba amatwa nsinira gabozo waraga kuba gasimba mu bindi bibi kuko haraye muri no minsi
kajya rero sha atangiye kwigishiriza mu hepfo ngaho narabagije umukozi yambariye kadaherutse ahubwo ujya musaza we Gideon wambabaga
ahubwo niwo nshikiri kandi nyine yahora akina neza none inzoga zigiye kumwica nyamushenge
niye kajya bavuga ngo ntukiva mu maga kabone kuri n'ibyo
kubera iki
iyo waba warabonye ujya mwana Gideon rupfasoni yari afite igihe nyina wiwe yari akiriye kuri iyo wokwemera kari
none wubazi gute ariko notangana nsanze n'inshuti zawe
si tutiza maraso ariko twari tumaze kuba bagenzi kuko niwe badukamera amata kuva tugishika yahagaze kuko nyina wawe yapfuye
yo senyor tuma wakonga yuko uno munsi ugomba gutaha kare azo ngomba kurara ntunganije
none gaseri komenga uci baba kubera Gidi
majora nakubera urambabaje cyane uti kuki
yewe ndakubabaje gute gaseri wawe
sha urumva wowe icyo mwapfana nayo mata gusa nyina yabakamira
oya
hafiri ututi babura heze kandi twitwa ngo turabareze
Iko shande bere muri imise nawo rafisingora
n'abakira mutanga
gutunga nyingo z'abagabo babiri kugira ngo biroroshe gamuhumbi
asha n'uri dipe ayi tayizo cyose ya tawindi se wonsitanya iko rukonye nta kundi
kandi rero sha n'ukuraba neza ibyo rugo kwa mwene wanyu temwe nigwara mukarusubiye inyuma bizotukwa wewe kugira ngo bizotukwa bajya abana
sha soma bakonge ibyo nyine nzushanye yamanya inenge yayo
icyo nicyo
dogerageza mugabo uko nyine njya mugore w'iminata yanyiye ko ndabitunganya mwene wacu agishinzwe
Oya rero sha urya mugore burya n'umugore mugabo emwe yarazi gutunganya uko kweze ko aramutangarira turabye nyene yatifashemo
urya shaho ya joha ariko nishirenda
aho
umugore yamara umugore sha mutamubura hino yari cyo mutabona agiye nta mwama hafi Zaduwaje go byari kumworohe
aho ni sawo ndumva rero kugo bishobora
ngirango rero twongeye ntangora
ariko gandebe yewe aza kunyongera uko amaze kunywa amacupa abiri basha nibanza nire ndakunwera neza atagwa mu ndakwici
wewe utangi inzoga
Karaku
wewe utangi inzoga
mugabo rushandebe naho utarambaye emwe izo nzoga uri kurangurira emwe ndabona ko zifise icyamu
asha asubugura we asha icyo nicyo nkundira kuyaga n'umuntu w'umushinga
cyo nyine
kuko nayo mbere n'abandi ariko wese asha icyo cyane
Basha. Nukuri baye ndagushimira ko wanyizeye. Ukanshima muri benshi. Kandi ndakwemeye ko nja kuguhanura harya umunwa.
Eh. Aho mfura yinti. Eh. Eh, wesha. Ah, iruta atarita. Ugurwa shani ngoka. Hanyu mutubise turi mu cyaha.
Na tubise nyene. Wazi ko mwe nabo hagize ico bumva. Ariyo bacha baje kumena ibanga. Hanyu mu karonde no byavuga. Karajyoshe gabashe.
Umba rero mugende.
Yego.
Afuka mu mwana wundi. Mhm. Oya mayimba akoshibye.
Yego.
Chiwele tu na kumbu fwashe Na kumbu fwashe ya matungo Na matungo yosa sikuwa na mwene wachu
None kashande beru shaka ngufashe chini Ejewe kwa nabuka mwini mwe
Kumvirizi gica gikurikira cy'igikino intamenwa ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 studio ijambira abasenseye naho ubutaha
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu nagira ngo mbashimire byimazeyo mukomeze mugubwe neza n'ibiganiro bya radio ya New Radio Ijwi rya Amerika mugira umugoroba mwiza
Abashakanye baratemana abana bishwa n'abawatara kwarafushije abanyabwenge abasaza wumva